Iyi ni Radio Ijwi y'Amerika. Iyi ni Radio Ijwi y'Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Njuti mwese mundu teza amatwi mwe neza aha muri studio ya 10 muri kumwe na Frederic Nkurikije.
Na Frederic Niyongabo ndabahaye ikaze mu biganiro byacu byo muri aka kanya.
Really, he's got a great personality. He's a, you know, funny guy. He's a very smart guy. He's a great negotiator. He loves his people.
Uyo ni Perezida Donald Trump avuga ku biganiro yagize n'umukuru w'igihugu cya Korea ya Ruguru Kim Jong-un, akaba avuga ko ari umuntu mwiza, akunda abanyagihugu biwe kandi ari umutegetsi mwiza.
Incamake y'amakuru rero yo hirya no hino twabateguriye Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump n'umutegetsi kizigenza wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un bateye umukono ku masezerano uno munsi wa kabiri muri Singapore.
Abategetsi bo mu bihugu bya Aziya bakiye neza amasezerano yafunditswe na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump n'umukuru wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un.
Abacamanza abasentari mpuzamakungu mpana bya CPI mu bunyapfunyo bazofata ejo kuwa gatatu ingingo y'uko borekura Jean-Pierre Bemba yahoze ari icyegera cya Perezida muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Aya makuru n'ayandi rero twabateguriye turagaruka ko mu kanya gatoyi mugume hafi y'amaradiyo yanyu. Tuhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi. Mu masezerano yatewe ku gikumu uno munsi kuwa kabiri hagati ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump n'umutegetsi kizigenza wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un mu gihugu mu cha Singapore, umutegetsi kizigenza wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un yasubiye kwiyemeza kuvyerekeye gukuraho ibigwanisho ruhonyanganda vyose mu kigobe cha Korea. Muri cyo gihe Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yiyemeje kuvyerekeye gushiraho uburyo buhumuriza Korea ya Ruguru kubijanye n'umutekano. Urwandiko rwatewe ku igikumu rusaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Korea ya Ruguru gukorera hamwe mu mugambi wo gutuma haba amahoro arama mu kigobe cya Korea. Ubwo rwandiko rusaba kandi ibyo bihugu byombi gushiraho imigenderanire mishasha hagati yavyo no gutahana ibisigarira by'abanyororo b'ingwano b'Abanyamerika bazimanganye mu gihe cy'ingwano yo muri Korea. Zumande zibiri zemeye kandi kugirisha ibiganiro vy'inyuma y'amasezerano yatewe ku igikumu no munsi kwa kabiri. Perezida Trump yatangaje ko bazokuraho ibigwanisho ruhonyanganda Korea ya Ruguru ifise. Trump avuga ko ataruhande na rumwe rwashizeho ikiringo ntarengwa ko avuga ko amasezerano y'uno munsi kwa kabiri yavuye mu biganiro vy'amazi amezi atari make. Perezida Trump yamenyesheje ko inteko za Amerika ziri mu Korea y'Epfo zizoguma muri ico gihugu. Yamara yatangaje ko bazohagarika imyimenyerezo ya gisirikare hagati ya Amerika na Korea y'Epfo yatwaye amafaranga atari make nk'uko abivuga. Mu nyuma yaho mu kiganiro n'abamenyeshamakuru Trump yavuze ko ibihano Amerika yafatiye Korea ya Ruguru bizogumaho gushika ibigwanisho ruhonyanganda bitakirangwa muri ico gihugu. Perezida Trump yashimiye Kim Jong-un kuba yafashe ingingo ikomeye, yamenyesheje ko ategereza kuhabonera karyo ku neza na kazoza k'Abanyakoreya. Yongeye yashimira abategetsi b'ibihugu by'Ubushinwa, Ubuyapani na Korea y'Epfo ku twigoro twabo mu gutuma inama y'uno munsi wa kabiri iba.
Tukiri kuri inkuru nyene, abategetsi bo mu bihugu byo mu ntara ya Aziya hamwe n'abo mu zindi ntara barafite icyizero kinini muri kazoza inyuma yaho uyu munsi kwa kabiri habereye inama nkuru y'akataraboneka hagati ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump hamwe n'umukuru w'igihugu cya Korea ya Ruguru Kim Jong-un mu gihugu cya Singapore. Perezida wa ya Korea y'Epfo Moon Jae-in ari nawe yafashije kugira ngo ibiganiro hagati y'abategetsi babiri bibere mu gihugu cya Singapore. Yatangaje ko afise icyizero cy'uko igihugu cya Korea ya Ruguru kizovavanura n'ibigwanisho ruhonyanganda. Yongera avuga ko atashoboye gusinzira muri iryo joro ryarangiye. Mu gihugu cy'Ubushinwa naho umushikiranganji yajejwe imigenderanire Wang Yi yabwiye amenyeshamakuru ku igihugu c'Ubushinwa kibona ko ibiganiro hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe na Korea ya Ruguru bizovamwo amasezerano y'amahoro azorangiza ingwano yo muri kaza Korea. Umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'Ubuyapani Shinzo Abe nawe yabwiye amenyeshamakuru ari kumwe n'umukuru w'igihugu ca Malaysia Mahathir Mohamad ko Leta ya Ruguru ko Korea ya Ruguru izogira kazoza keza mu gihe yobandanya ifata inzira nziza. Mu rwandiko yashikirije inyuma yaho Shinzo Abe yavuze ku ingingo ya Korea ruguru yo kuvavanura n'ibigwanisho ruhonyanganda ari intambwe ikomeye mu nzira nyayo yo kurangiza amatati mu gihugu cy'u Rusiya naho icegera cy'umushikiranganji ajejwe imigendanire Sergey Ryabkov yavuze ko leta y'u Rusiya iteguriye gufasha mu gikorwa cyo gushira mu ngiro amasezerano afunditswe.
Mubandanya gukurikira makuru yo hijyano hino ku isi twabateguriye tuze muri Afrika habacamanza basentare impuzamakungu mpana vyaha CPI mu mvunyapfunyo bazofateje kuwa gatatu ingingo yabo kwirekugwa rishobora kuba rya Jean-Pierre Bemba yahoze ari cegera cha president muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo. Jean-Pierre Bemba yambitswe izera mu vyatangaje abantu batari bake ku vyaha vyo mu ngwano n'ivyaha bicyoza agateka ka muntu. Inyuma yuko dosiye yiwe yumvirijwe na sentare impuzamakungu mpana vyaha ifise icicari Lae, umucamanza Bertrand Schmidt yatangaje numusiko wa kabiri ku abacamanza bazoshikiriza ingingo kubijanye no kubandanya kugumiza mu munyororo Bemba ejo kuwa gatatu. Naho Bemba yambitswe izera ntiyarekuwe kubera yagiwe n'icyaha kwindi dosiye ikiri kirihwezwa. Mu gutangaza iyo ngingo ku munsi wa gatanu windwi irangiye, igisata cungururizwamo imanza cya sentare mpuzamakungu mpana vyaha yirehaye cyamenyesheje ko atavyemezo vyatanzwe ko yoba yakurikiranye ari kure uburyo abagwanyi biwe mu mugwi MLC bigenjeje muri Centrafrica. Jean-Pierre Bemba amaze imyaka 18 apfunzwe inyuma y'uko aciriwe umunyororo w'imyaka 18. Murantunga amaze imyaka 10 apfunzwe inyuma y'uko aciriwe umunyororo w'imyaka 18 mu mwaka w'2016. Ukwambikwa izera kwa Jean-Pierre Bemba kubaye mu gihe umwuka mubi utera wiyongera muri Kongo imbere y'amatora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe ku itariki 23 z'ukwezi kw'12 muri uyu mwaka w'2018.
Muriko murabandanya kumviriza iradio hejwe ya Amerika. Leta z'umwe za Amerika zuguruye inyubakwa ya kataraboneka yubatswe mu buhinga bwa none izoba ikora nk'ibiro vya ambasade ya Amerika mu izinga rya Taiwan igihugu Bushinwa kivuga ko ricegukira. Perezida wa Taiwan Tsai Ing-wen hamwe n'icegera cha sekretari wa Departement ya Leta Amerika Marie Rose bari mu batetsi hamwe n'abanye n'icubahiro bari mu birori vyo kugurura iyo nyubakwa izwi nka American Institute yubatswe hakoreshejwe amadolari angana n'imiliyoni 256. Iyo nyubakwa niyo izokorerwamo ibintu byose biraba Amerika kuko atamigendanire bwite iriho hagati ya Amerika na Taiwan. Iyugururwa y'iyo nyubakwa yashavuje igihugu cy'Ubushinwa. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'igihugu cy'Ubushinwa bujejwe imigenderanire Genda Shuang yavuze ko igihugu cy'Ubushinwa cyari cyabwiye leta ya Amerika ko ciyamirije uyu mugambi. Uyu mutetsi avuga ko ubushikiranganji bwiwe bwari bwasavye leta ya Amerika ko yo kubahiriza umugambi w'Ubushinwa w'igihugu kimwe cy'Ubushinwa kugira ngo imigendanire ya Amerika n'Ubushinwa ntitosekare kandi kugira ngo amahoro n'umutekano bigume bisasagaye mu izinga rya Taiwan.
Tugaruke mu karere ka Afrika ahinda amashinga mateka y'igihugu cya Zimbabwe yahevye muri iki gihe kumviriza Robert Mugabe yahoze ari perezida w'icyo gihugu ku miliyaridi n'imiliyaridi y'amadolari yavuye mu igurishwa ry'ubutare bwa diyama yazimanganye amafaranga yazimanganye mu gihe cy'intwaro yiwe. Iyo nkuru yatangajwe n'inama ishinga mateka no musiko wa kabiri mu ndwi izirangiye Mugabe yarihojeje inshuro zitatu ubutumire bwo kurenguka imbere y'umugwi w'inama ishinga mateka ujejwe ubutare n'amasoko ntanga nguvu. Umugwi mushasha uzoshigwaho inyuma y'amatora ategekanijwe ku itariki 30 z'ukwezi kw'indwi. Uwo mugwi niwo uzofata ingingo yo kumutumako canke kutamutumako. Abanyazimbabwe bazotora abashinga amateka n'umukuru w'igihugu ku itariki 30 z'ukwezi kw'indwi. Ni nyuma y'amezi 8 nyuma y'uko Perezida Mugabe akuwe ku butegetsi. Abashinga amateka bifuza kubaza ibibazo Robert Mugabe ku majambo yatangaje mu mwaka w'2016. Yavuze ko ababajwe n'izimangana ry'imiliyaridi 15 y'amadolari avuye mu igurishwa rya diyama bivuye kuri ruswa. Abashinga amateka baza barabajije ibibazo abahoze ari abashikiranganji canke abayobozi b'inteko zijejwe umutekano batari bake mu bikorwa ku bikorwa byabo ku vyerekeye butare bwa diyama.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kamwe abandanya kumviriza iradio hijwe rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Muri iki gihe twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwaves mu gitondo guhera isaha 10 n'igice gushika isaha 2 mutwumvira ku metero 25 ku metero 31 no ku metero 41 guhera isaha 10 gushika isaha 2 z'ijoro mutwumvira ku mirongo imetero 19 hamwe n'imetero 22.
Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com no kuri Facebook kuri adresse radio yacu hamwe no kuri site yacu ariyo wezitata@radioyacu.com.
Amakuru avugwa mu ntara y'ibiyaga binini mu Rwanda. Inzego zitandukanye zivuga ku ikibazo cikoreshwa hamwe n'ikwiragizwa ry'ibiyobyabwenge kibandanya kwiyongera cyane mu rwaruka n'abakiri bato. Izo nzego zisaba gukorera hamwe no gufashanya kugira ngo zishobore gutuza ico kibazo. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika Eric Magirubusa ari i Kigali mu Rwanda.
Inzego zitandukanye zirimo n'abanyamadini baremeranya bidasubirwaho ko ikibazo cy'ibiyobyabwenge mu Rwanda kiganje mu rugiruko gikomeje guhangayikisha kandi kiyongera umunsi ku wundi. Bakavuga ko bose hamwe bagomba gusenyera umugozi umwe mu guhashya ikibazo cy'ikoreshwa, ikwirakwizwa n'icuruzwa ry'ibiyobyabwenge. Dr. Yvonne Kayiteshonga ukuriye ishami ryita ku ndwara zo mu mutwe muri Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda aravuga ko uretse kuba ibiyobyabwenge byangiza ubuzima bw'ababikoresha bigira n'ingaruka ku bukungu bw'igihugu, bityo agasaba umusanzu wa buri rwego mu guhashya ikibazo.
Ikoresha ry'ibiyobyabwenge bigira ingaruka kuri resources za development y'igihugu. Niyo mpamvu hakenewe ingamba zikomeye, harimo ubufatanye bw'inzego zikomeye kugira ngo duhangane n'ikibazo mu gihugu cyacu tugamije guca burundu ikoreshwa, ikwirakwizwa n'icuruzwa ry'ibiyobyabwenge.
Bwana Eme bose ni bamwe kuri ikigo cy'igihugu cy'ingororamuco arasanga ikibazo cy'ibiyobyabwenge kiganje mu rubyiruko gihangayikishije kurenza uko benshi babitekereza. Akavuga ko igihe hatabaho gukumira mu maguru mashya hazavuka ingaruka mbi kandi nyinshi.
Ingaruka ni izihe? Barabantu nta gikozwe twicaye inzuga mu isanzwe, barabantu bazavamo ko wakwirinze. La generation y'Abanyarwanda igwiriyemo abicanyi, abagizi ba nabi, abaja ba ruharwa, adasimo tugahagarika ikibazo. Icyo kibazo kiri hefi kurusha ko abantu babitekereza. Indi ngaruka ikomeye ihari ni ujyanye n'imibereho myiza n'ubukungu. Ugiye kureba ko urubyiruko ruri hagati y'imyaka 18 na 25 2024 ukareba abantu bari proactive, bari productive, sorry. Ni ukuvuga ngo mbere 14 umuntu amara hariya adakora, ari urubyiruko rwizwi icyo gukora, turaruzinga amamiliyari n'amamiliyari menshi cyane yakaba yinjira muri employment ndetse na education kubera ko tutakaza inactivite y'urubyiruko.
Bwana bose ni bamwe zimwe mu mpamvu asanga zitera ibibazo zirimo ikibazo cy'ubushomeri mu rubyiruko, ariko cyane cyane ikibazo cy'amakimbirane mu miryango ngo kiri ku isonga.
Kandi imiryango n'amakimbirane turayizi. Igikenewe rero ni ugushyiraho ubuhuza bikorwa butuma tumenya amakuru umunsi ku wundi. Umubyeyi wataye umwana, umubyeyi uhora urwana n'umugore we, dahera uwo mwana aba ari expose kujya hehe muri delinquance.
Igipolisi cy'u Rwanda nacyo kivuga ko ikibazo cy'ibiyobyabwenge kirushaho kwiganza, ku buryo ngo hari n'ibindi byaha bikunze gukomoka ku biyobyabwenge. CPT wose badege n'umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda.
Nibyo byaha byegeranye: gukubita, gukomeretsa, guhohotera, gusambanya abana no kurwana. Tuzi byose bibyarwa naryo, bivuga ngo abantu benshi bakomerekanya, barwana, bahohotera, bagira bate, babikora iyo bamaze kunywa ibiyobyabwenge. Turwanya rero ikiyobyabwenge nk'icyaha, ako tukanakirwanya nk'impamvu zitera ibindi byaha bishobora no kosotera ndetse n'umutekano.
Ku ruhande rw'u Rwanda, ubushakashatsi bwakozwe n'icyahoze ari Minisiteri y'Urubyiruko n'Ikoranabuhanga mu 2012 bwagaragaje ko 52% bari mu myaka kuva kuri 14 kugera kuri 35 bari barafashe ku biyobyabwenge byibura rimwe mu buzima bwabo. Ubwo bushakashatsi bugaragaza ko 7% babanye imbata y'inzoga, 5% uburozi bw'itabi buzwi nka nikotine bwabagize imbata, mu gihe abandi 2% nabo urumogi rw'abagize imbata. Inzego zose zigasanga hakwiye ingamba zikomatanije, kuko ngo urwego rumwe ntacyo rwabikoraho. Ikigo gishinzwe igororamuco kikavuga ko kugeza ubu kimaze kugorora abasaga 15,000 banyuze mu kigo cya Iwawa. Gusa nanone hakavuka ikindi kibazo cyo kuba hari abandi 20% bagorowe bikaza kurangira basubiye mu muhanda. Kugeza ubu kandi iki kigo kigaragaza ko mu 400 bari Iwawa, ababarirwa muri 90% bagezeyo kubera ibiyobyabwenge. Bwana bose niba nkukuri ikigo cy'igihugu cy'ingorora mucaragaragaza ko buri kwezi leta itanga kayabo ka miliyoni zisaga ijana z'amafaranga mu mirimo yo kwita ku bikorwa byo kugorora inzererezi. Ikigo cya Iwawa cyonyine gitwara miliyoni 80, ayo ntarimo imishahara y'abakozi b'ibyo bigo. Kimwe mu bigaragaza ko iki kibazo cy'ibiyobyabwenge kirushaho gukara umunsi ku wundi, imibare ya Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda igaragaza ko mu bitaro bya Ndera mu mujyi wa Kigali bivura indwara zo mu mutwe, umubare w'abafite ibibazo byo mu mutwe batewe n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge wavuye kuri 994 mu 2010 ugerera ku 432 muri 2015, naho muri 2016 ho barasaga 208, mu gihe 2017 nabo bagera ku 200. Aha bagira ubusanzwe rya Amerika i Kigali.
Urakoze Eric kuri iyo nkuru. Kuri uyu wa 12 kwezi kwa gatandatu n'umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya gukoresha abana ibikorwa bibarengeye, urunani rw'amashyirahamwe yitaho ineza y'abana mu Burundi FENADEB bemeza ko ibitigiri by'abana bakoreshwa mu kazi ari byinshi mu gihugu cyose, kuko mu ntara zine urwo runani rwakozemwo amatohoza rwasanze ibice 90% by'abakozi abakora ubuzi ari abana batarakwiza imyaka. Bamwe mu bana n'ababyeyi bemeza ko gukora batarakwiza imyaka bibatumwa n'ubukene buri mu miryango. Inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Raymond Nzimana ari Bujumbura mu Burundi.
Mu gisagara hagati ku mugoroba eka no mu gitondo haboneka abana batarakwiza imyaka baba ariko barondera ingene babaho mu gucuruza urudandazwa ruto ruto, ahani nk'ubumwanya, ibiyoba, amagi n'ibindi. Ibindi bikorwa bikoreshwa abana batarakwiza imyaka yo gukora no kuvuga 16 mu gihugu cy'u Burundi ni ugukora nk'abakozi bo mu nzu baba bigeme cyangwa abahungu, eka na bamwe mu bamena amabuye n'abafasha abariko barubaka amazu. Bamwe mu bana batarakwiza imyaka bemeye kuvugana n'Ijwi rya Amerika bemeza ko babikora kubw'ubukene kugira bafashe imiryango yabo.
Hari igihe muhira baba babuze nk'utuntu nka tubafasha ya mahera nakura mu mavuta nka yabaha bakifashisha twatu bagura.
Izi myaka 14 niyo mbere ko noronka kanyungu nze ndaronka yo ngura impuzu n'ibirayi. Kwa gatatu birashika nka siba canke nka tonda ku ishuri nyene barantumye amahera ndasiba nka yarondera bamwigisha barankubita nkababwira ko nari kurondera amafaranga.
Izi myaka 16 ndi kazi ngaha yewe nkora nyene akazi k'ubucakara nyene ndasuka ibido bagaca bama udusigayemo birafashe ikintu kinini gose kubera nyene turabura utuvuta two kurya cyandaza ngaha nyene tugira ndabe nyene byogenda nkaza ndaronkiroba cyangwa agasipa ndagatana tukajya inzandazo ko nyene buke buke inzandaronka n'umwana iyo bafise imyaka 10 imyaka 8 bwo buke ndaronka utwonja ntonambara ndaza nyene nko mu gatondo nkatasa cyane nkacange na kwishuri.
Ababyeyi twasanze mu karitsiye mu gisagara cya Bujumbura haba hari abana bariko barakoreshwa utucanke turiya bemeza ko hako abana boja kwiba mu gihe babuze ibibatunga bovuma bakora bakajya babiza kuya, naho nabo bemeza ko abana bakoreshwa kubera ubukene.
Ababyeyi none nk'umwana urashobora kuba abona ntana batashobora kwifashisha hakoza kwiba no kwemera kuza gukora ako kazi gukavuga ati hako noza kwiba reka ngende nkore ba reka bivana n'ubukene nyine n'atari ubukene ntawe ugenda kugira ngo adagukora hakoza kwiba avuga ati gende kumanda gukora
ubugingo bwo ngaha buragoye nta muntu n'umwe ajya atirutse. Rero uravye nk'ibikorwa tuba dukora nta muntu ashobora kuronka amahera kugira ngo agure ibikoresho byose bikwiye umwana yongere aronke n'amahera yo gusumira abo bana bakuza iyo bagwaye. Rero hariho abana acabona ati ibyo byose ndashoboye nk'uko udandaza udushashe ndashoboye nk'uko uza gufasha abantu bariko baradandaza ibintu by'amavuta akaronka nk'icupa cyangwa amacupa abiri urisha y'amavuta cyangwa y'amashashe akunguka akagura yakaramu cyangwa ikayakeneye.
Munani rw'amashyirahamwe aharanira gatika k'abana FENADEB baremeza ko ibitigiri by'abana bakoreshwa batarakwiza imyaka ari byinshi mu gihugu cy'u Burundi. Ferdinand Zimbaruwije umunyamabanga nshingwabikorwa wa FENADEB agasaba leta gukora uko ishoboye kugira abana batarakwiza imyaka yo gukora bashyirwe mu mashuri bose.
Twagize icigwa gitoyi dufashijwe nabo dusanzwe dukorana bari mu ntara zitandukanye mu ntara zine ni ukuvuga fatiye hano mu gisagara cya Bujumbura, Ngozi, Kayanza na Gitega. Twabonye ko aho hantu by'ukuri ubona ko hari abana benshi bakoreshwa. Basanze ku bantu 36.96% ari abana ariko arakora batakwiza ya myaka by'ukuri bashobora gukora akazi amurebwe kora muri rusange mu gihugu cyose. Nibaza ko ngira ngo usange itigira kinini cyane ni ukumva ko by'ukuri ari ibintu bibi cyane twese twotera kugira ngo umwana aje ku ishuri. Eta tugira tuti nirambye nitegura neza uburyo abana batwiye amashuri bogumayo.
Mu bushikiranganje bw'abakozi n'akazi bo bavuga ko bigoye kubuza abana gukora mu gihe hari ubukene. Deumboni mari mugisata kirabi vyakazi muri ubwo bushikiranganje akavuga ko ubo ico bakora ari guhimiriza ko amategeko yo kwerekizwa kandi hari nakazi gakenewe mu gutegura kazoza keza kabana.
Na 38 avuga ati ntihagira umwana atangura akazi adashikanye imyaka iyi n'iyi yahi wacu ni 16. Hanyuma amasezerano nayo y'ijana 42 yoyo amakungu ntayaha na gahingo na gatavuga ati naveho Burundi ntacho kurindira namba nibihagarara. Ikikorwa cya mbere rero ni guhimiriza abantu bavyumve ko ibikorwa birebera abantu atari byo kurindira ko ni ibyo gukuraho Burundi. Nako ndavuga nti ariko ibikorwa by'abana nitugiye kubigwanya byose kuko hariho ibikorwa by'abana bya bindi twita ibikorwa byoroshe bimwe umwana ategezwa gukura amenya ingene atunga mitwe muhira kugira ejo azogire kazoza keza kazoza k'umuntu azi gutegekanya ibyiwe.
Muri Fenadebe bishinze guharanira gateka k'abana banegura ko hari abana bakoreshwa ubuzi butuma gateka kabo gahungabana mu gihugu cy'u Burundi. Aha bagatanga akarorero k'abana bakoreshwa mu gucukura ubutare akazi n'abakwije imyaka yo gukora batinya kuko hari naho basiga ubuzima. Ubwo runani rugasaba ko amategeko yokurikizwa kugira gateka k'abana kubahirizwe n'ay'abakoresha abana bahanwe batarabye igihagararo cyabo. I Bujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Banywanyi n'abakunzi b'ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumvira ko yo bifise ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwotwumvira kuri metero 225, metero 31 na metero 41.
Tubibutse inshuti mwese kamuriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yahaye ikiganiro umumenyeshamakuru Greta Van Susteren akorana n'iradiyo Ijwi ry'Amerika, araheza aramubwira ukuntu ibiganiro yagize n'umukuru wa Korea ya ruguru Kim Jong-un vyagenze. Mu kiganiro cakurikiranywe na Diane Ninazwe asubiramo ibibazo vyabajijwe na Greta Van Susteren hamwe na Claude Ganza asubiramo inyishu zatanzwe na Perezida Trump. Tubatega amatwi.
Ni igiki cagutangaje kuri Kim Jong-un?
Really, he's got a great personality. He's a, you know,
mu by'ukuri ni umuntu uhambaye, ni umuntu w'umunyamashyengo ariko w'umuhanga mu kuganira. Akunda abaturage, sinavuga ko bitangaje ariko arabakunda. Ndizera ko twatangiye ikintu gikomeye. Tugiye guhagarika ibitwaro kirimbuzi muri Korea. Bigiye guhita bitangira ariko ari nako n'ibindi byinshi bikorwa harimo no kugarura abantu bari bakiriyo. Ndabizi ko akurikiranye cyane ibyo muri Korea, ariko Greta, kongera kubona abantu bacu bari bakiriyo n'ingenzi ku bantu batari bake. Barampamagaye banyandikiye amabaruwa bati turakwinginze wabikora, kandi yabyemeye. Ibihumbi by'abantu baguye mu ntambara, urumva ko rero ari amasezerano akomeye.
So that's a big deal.
Bisigura ko mwanagarutse ku kibazo cy'ukubahiriza uburenganzira n'ubuzima bwa kiremwamuntu. Yabyakiriye gute?
Urakoze. Nka 90% by'umwanya twakoresheje tuganira twibanze cyane ku guhagarika ikorwa ry'ibitwaro by'ubumara, ariko hari n'ibindi byinshi twavuzeho birimo uburenganzira bwa muntu, kandi cyo kohereza abantu bari barasigaye ni ingingo ikomeye yabyo. Mbese twabishyize mu nyandiko ikubiyemo byinshi. Rwose ibiganiro byacu byagenze neza kurusha uko buri wese yabyibwiraga.
Mu kanywa babo mwagiranye muri babiri naho hari gasopo yaguhaye canke we ngo muhe?
Oya, nta gitutu. Twari tumaze amezi atatu tubiganiraho binyuze mu baduhagarariye barimo n'umunyamabanga wa Leta Mike Pompeo wakoze akazi gakomeye. Twamaze igihe tubitegura. Uyu munsi rero twahuye duhita duhuza rwose. Iyi ni isaha ya 25 kuri njye, maze amasaha 25 ntaguheka. Ni ibiganiro byatinze cyane kandi biranejeje cyane. Bibimburiye ibindi. Byashoboraga gushoza intambara yazaga guhitana amamiliyoni y'abantu. Usobanukiwe Korea ya ruguru, Seoul ituwe na 28 million. Byari gukurura intambara igahitana abantu babarirwa mu mamiliyoni, ariko bigiye kurangizwa n'amasezerano.
Ku vyerekeye abasirikare ba Amerika bazotahuka canke bagiye kuguma muri Korea ya ruguru?
Niko bimeze, baragumayo. Ibyo ndetse ntitwanabivuzeho. Tugiye kuva ku by'intambara zidutwara akayabo k'amafaranga. Urabizaho tu akuko icya mbere cyo ni ubushotoranyi. Ndabushaka, nabo barabyishimiye kuko ari ubushotoranyi. Ariko bisaba umutungo kubikora. ntabyo tuzakora igihe cyose turimo kuganira nta buryarya.
Perezida, kuganyu ni igiki cagondoje Kim akemera ibiganiro inyuma y'imyaka n'imyaka nana?
Well, actually, I don't think there's been too much saber rattling prior to me. I don't think.
Mu byukuri sintekereza ko byigeze bibaho. Abambanjirije baricecekeraga ntibashake kubiganiraho. Ibi biganiro by'ibanze ni ingirakamaro cyane. Ntakubeshye, uko nangaga ibyo kuganira birangana n'uko abantu barushagaho kumbwira ko mpisemo nabi. Ntekereza ko ibyo bitabaho, ntitwari kuba turi aha natwe. Ndibwira ko nabashaka ibyo kumvikana, hari icyo ashaka gukora.
So think that he really wants to make a deal.
Kubera iki?
Because he knows that we mean business.
Kuko ziko hari inyungu birimo, mbere siko yabibonaga. Mbere siko byari bihabanye kandi ntacyo byagezeho. Ariko amaze kumenya ko dushaka ubucuruzi, dukwiye kubukora kandi tuzabukora. Ubu twabutangiye bitari kera, uziko twakoreshaga amagambo akarishye kuri Korea ya Ruguru. Ariko uno munsi twasinye amasezerano asobanutse mu buryo abantu batatekereza. Nta numwe wumvuga ko bishoboka.
Wibaza ko mumaze gutandukana, isura yagumanye kuri wewe, n'icyo yasigaye arakwiyumvira ko ari giki.
Ndumva yanyishimiye nanjye namwishimiye. Ibyahize ndabyumva, ariko ntawe ukwiye kumbwira ko ari umuntu utagonda ijosi, agomba kuba ari umuntu ugoranye cyangwa yabayewe. Ariko twahuje neza cyane. Ni umuhanga, akunda abaturage be n'igihugu cye. Arifuza ibintu byiza byinshi, ari nayo mpamvu arimo akora ibi.
A lot of good things, and that's why he's doing this.
Ariko nitwo kwibagira ko abanyagihugu nyene yabatwajije umukazo n'igikenye.
Look, he's doing what he seemed.
Urebye uramutse ubyitegereje wasanga arimo arakora ibyo yabonye bikorwa. Ariko narebe ibyo uyu munsi, ejo hashize n'ibyumweru bike bishize ubwo ibi byatangiraga. Ikindi, iyo hatabaho ibiganiro n'ibihano, ibihano byari ngombwa cyane, biranagumaho kugeza tubonye ko ibiri muri aya masezerano byubahirijwe. Turabibona uno munsi, ariko ibihano biragumaho kugeza dutangiye gusenya cyangwa dushwanyaguje bya bitwaro by'ubumara.
Ijwi rya Amerika muri kumuvugira ko irumvikana muri Korea ya Ruguru. Hari ubutumwa bwihariye mufise mushaka guha abanyagihugu ba Korea ya Ruguru batwumva?
Well, I think you have somebody that has a great feeling.
Mufite umuntu bakunda cyane. Ashaka kubakorera ibyiza kandi twaganiriye turahuza. Kwahuje urugwiro rwose, ndizera kumva neza uko niyumva. Ni ingenzi cyane. Umva, hari abantu nzi batiyumvanamo uko babigenza kose ntibiza. Twe rwose twahuje tukibonana. Ndabivuga kuko hari ibyiza bigiye kuba kuri Korea ya Ruguru.
The great things are going to happen for North Korea.
Perezida Trump, mwakoze kuri kano kanya, tuzongera Washington.
That's true, it's been a long time.
Uko ni ukuri, hari hashize igihe. Ubu noneho ndizera ko nza gusinzira, mbese nkaruhuka.
Get a little rest.
Icyo cyari ikiganiro Perezida Donald Trump yahaye umumenyeshamakuru Greta Van Susteren akorana ni radio Ijwi ya Amerika. Mukanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri isaha, ariko imbere yaho reka tubibutse amakuru twabashikirije, cyane cyane tubibutse tubabwire n'inkuru iheje kudushikira Mukanya Fidel.
Urakoze Frederic. N'inkuru yerekeye Jean Pierre Bemba yahoze ari icyegera cya perezida muri Congo. Sentare mpuzamakungu mpanabyaha rero yafashe ingingo n'umuswa wa kabiri ko Jean Pierre Bemba arekugwa buno nyene, inyuma yuko yambiswe izera mu byatangaje abantu batari bake mu rwiheze na n'igisata cyungurizwamo imanza cha sentare mpuzamakungu mpanabyaha iri irahe. Ibyo rero yamara aracyakurikiranwa, arashashobora gukatirwa urubanza ku byaha bitandukanye byo kuyobya ibyabona. Irekugwa ryiwe rero rishobora kugira ingaruka ku matora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kwezi kw'12 k'uyu mwaka.
Nshuti mwese mukunda iradio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twateguriye kuri isaha rero bigaruke ngaha. Tuboneho akanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu nkiga bw'ivyuma na Innocent Kimenyi yadufashe kwigiranya ibiganiro na Laura yariko aramufasha. Tukaba rero tubashimiye amakuru mwashikirijwe nkuko muvyumvise na Frederic Nkurikije
na Videniyo Ngabo. Murakoze rero kuba mwakurikiranye ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha. Tubatumiye rero kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu bikurikira kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.